Nzamba.
Nzambira samirana.
Ndabahaye mwiriwe mwebwe mwese muteza amatwi radio Nzamba agateka kawe kaje muri ano makuru yo kuri no wa 13 ukwezi kwindwi mugira mushikirizwe na jewe Diane Nkurunziza mudukundire tuyahere ku ngingo nkuru oziyagize kuva ukwezi kwindwi gutanguye abantu munani nibo radio Nzamba yamenye ko banyurujwe umwe muri bo akaba yaramaze gutobika iziga ababo amakenga ni menshi ko bashobora kuba barishwe mu ntara ya Makamba naho havugwa ihagarikwa ry'agasakisaki rikogwa n'ujejwe iperereza mu kiringo cy'amezi abiri hamaze guhagarikwa abantu 9 urubanza rw'ikibiriraho rw'umuganga yafashe ku nguvu umugwayi ku ivuriro rya Cabara mu ntara ya Rumonge gungururijwe kuri uno wa gatatu uko kuguma gunguruzwa bikaba biteye amakenga aho mu Rumonge enyene haravugwa ubukene bw'isukari ikiro cyavuye ku 2500 kija ku 5000 mu kanyisase idonido ryano makuru
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi 3 akaburungu Nzamba akaburungu org
ano makuru tuyahere mu bijanye n'umutekano ishirahamwe Focode rirateye umutima uhagaze n'inyuruzwa rya Mertus Mahoro Meza yanyuruzwe mu ijoro ryo kuwa 4 rishiri wa 5 w'indwi heze mu ishatanya mu gisagara cya Gitega gushika ubu akaba atahuramenya irengero ryiwe Pacifique ni nahazwe akavuga ko kenshi bene abo bantu baca bagandagurwa tega amatwi Pacifique ni nahazwe
Mertus Mahoro Meza akaba yarajejwe inzu twavuga ko ari nk'ihoteli yitwa City of Peace hariya mu ishatanya hanyuma mu ijoro ryo kuwa 4 rishira kuwa 5 haje abantu batandatu bari mu modoka y'Jeep abo bantu barabaza batatu bambaye impuzu z'igipolisi abandi bambaye izisanzwe abaje bigira abaje kurondera icyumba baca barafata uwo musore kuva afashwe nawe nyine ntarigira sura kuboneka iyo yagiye ibyo duteye makenga cyane kuri uyu musore nuko twumvise bukeye igipolisi cyaciye gitangura amatohoza kiranafata umunyezamu ibyo rero twagiye turabona muri kahise nuko iyo umuntu yafashwe n'abantu mu nzego z'umutekano mu nyuma tukumva mu gipolisi bo nyine batanguye kuvuga ngo baratanguye amatohoza bagafata abandi bantu kenshi abo bantu ntibasubira kuboneka kuko yabisigura ko inzego z'igihugu zo nyene zahakanye ko zafashe uwo muntu igipolisi kigahinduka kikiriko kirafukira ababa bakoze iryo bara
tubandanye n'amakuru y'abantu babandanya banyuruzwa hirya no hino mu gihugu abantu 8 nibo bamenyekanye ko banyurujwe bakaburwa irengero kuva ukwezi kw'indwi gutanguye amatohoza ya radio Nzamba yerekana kumwe muri bo yatowe ikiziga abandi nabo bivugwa ko hoba harabaja baramaze kugandagurwa benshi muri abo bafashwe n'abantu bari mu nzego z'umutekano imiryango yabo ntisiba gusaba kumenya iyo ababo batwawe mu gipolisi rimwe na rimwe bavuga ko bariko baratohoza ni nkuru tubaza Axela Kana
ubwo rutonde rw'abantu banyurujwe n'uwitwa Eli Ngomirakiza harongoye umugambwe senior muri komine Mutimbuzi y'intara ya Bujumbura yanyurujwe kuwa 5 heze itariki 9 z'uku kwezi kw'indwi hafi yo kurisha nike kwibarabara ya Bujumbura Gatumba abari hafi yaho bavuga ko yanyurujwe n'imodoka ya gisirikare bivugwa ko ari iya Lieutenant Colonel Ahonda Ishimiye arongoye batayo imaze igihe ikorera mu Rukoko hakaba hari amakuru avuga ko yoba yaciye agandagugwa uwo munsi nyene Pacifique ni nahazwe arongoye ishirahamwe Focode asaba abategetsi b'u Burundi kuva mu gacerere no gusaba amatohoza kugira ibyashikiye uwo muntu bimenyekane
kuva Eliya Ngomirakiza afashwe gushika ubu na urasura kumenya gakuru kiwe mbere hari namakuru atayibwo avuga ko yoba yaramaze kugandagurwa tugasaba yuko abategetsi b'Uburundi bwo kwikubita gashi by'ukuri bikaboneka ko bahana abantu bakora bino bintu kandi ko by'ukuri barondera bano bantu bababuzwe irengero tukanasaba yuko ibintu byo gufata abantu bagapfungwa imijyango itabwiwe ababi bapfungiwe ko byo hagarara igihe cyose nzego z'igihugu zifashe umuntu zikavuga igituma zimufashe zikanavuga iyo zimujyanye
uwa kabiri nuwitwa Innocent Nirakiza wo kumutumba Dongeruzi muri komine Mugamba mu ntara ya Bururi yatowe ikiziga mu micungararo y'iwabo mu gitondo cyo kuri uwa kabiri yari yabuzwe irengero kuva ku itariki 11 z'ukwezi kwa Mukakaro imvozo bazaratumye gandagurwa canke abo babara mugandaguye ntibiramenyekana ubugira gatatu kuri urwo rutonde nuwitwa Mertusi Mahoro Meza yanyurujwe kwa gatanu heze aho yarasanzwe akorera muri quartier Shatanya yo mu gisagara ca Gitega ku nzu ya Kiringenzi City of Peace amasoko ya radio Inzamba Igitega amenyesha ko yanyurujwe n'abantu batandatu batatu muri bo bari bambaye imyambaro ya gipolisi ayo makuru navuga ko abamunyuruje bari mu modokari ya leta igipolisi kivuga ko camaze gutangura amatohoza wa kane n'uwa gatanu banyurujwe n'abantu bo mu muryango umwe ari babiri abo nabo ni Jean-Pierre Ntakirutimana na Celestin Nimubona bose bavuka muri komine Buyengero y'intara ya Rumonge abegereye imiryango yabo bavuga ko babuzwe irengero kuva kuwa kane uheze itariki 8 z'ukwezi kwindwi ayo makuru avuga ko ababahe rutse ubwa nyuma bo bari muri quartier asiatique yo mu gisagara ca Bujumbura mu masaha yo kumugoroba ubugira gatandatu ni Innocent Ndayiragije umunywanyi w'umugambwe senera ba ku mutumba rubanda wa zone Mpinga muri komine Vugizo intara ya Makamba nawe yanyurujwe kwa gatanu uheze abo bari nyuma hinyuruzwa giwe ni Eric Nyondavyi arongoye zone Mpinga Merowe Ntuzwe n'Imana arongoye iperereza mu ntara ya Makamba hamwe na Gerard Hazimana Musaneri wa komine Vugizo amakuru ava aho Vugizo akavuga ko nabamwe mu muryango wiwe baba bariko barahigwa buhongo ubwira indwi n'ubwira umunani bafatiye umunsi umwe muri komine Matana y'intara ya Bururi abo nabo ni umutama Juvenal Ndereyimana w'imyaka 71 umukukuruke mu gisirikare ca kera ex-FAB hamwe n'umushingwamanza Tade Kantungeko banyurujwe itariki 10 z'ukwezi kwa gatandatu n'imodokari bivugwa ko ari igendereza rya gisirikare umutama Juvenal Ndereyimana na Tade Kantungeko bose bavuga ku mutumba Musenyi wa zone Muheka muri komine Songa y'intara ya Bururi abegereye imiryango y'abanyurujwe bose bari mu mwiheburo
ubu naho dukubitire imakamba mu manuko bw'u Burundi hagarikwa ajya gasakisaki rikorwa n'uburongoye iperereza mu ntara ya Makamba ririyamirizwa na bamwe mu baharanira gateka kazi na muntu muri iyo ntara mu kiringo cy'amezi abiri abantu 9 harimo umukenyezi umwe barahagaritswe mbere bamwe muri abo bakaba ngo batazi niyo bafungiwe Ido nido na Vanessa Muhiteka.
Iryo hagarikwa ikorerwa abatavuga rumwe n'umugambwe wa CNDD-FDD rivugwa mu makomine ya Vugizo na Mabanda. Abo baharanira gateka kazi na muntu bavuga ko abantu batandatu bahagaritswe na Merowe Ntuzwe n'Imana bose bavuka muri komine ya Vugizo. Batatu nabo abahagarikira muri komine Mabanda. Akarero ka hafi kakabara kumwigisha azwi ku izina rya Innocent Ndagijimana yahagaritswe kuri uwo wa 9 z'ukwindwi 2021 ku mutumba Murinda zone Mpinga ya komine Vugizo uwo nawe akaba ari umwigisha ku irise rubanda ya komine Mabanda akaba asanzwe ari no mu mugambwe senera amakuru atangwa n'abari ngaho akavuga ko yahagaritswe ari kumuhana iwe ngaho ku rubanda n'imodokari zibiri ziperereza ngo zoba zari izabatwara iperereza mu ntara za Makamba na Bururi aho mbere ngo bakaba bagiye bakubaguye umukenyezi wiwe imbere yo kumutwara umugabo ayo makuru aremeza kandi ko hari n'undi musore atamenyekanye yoba yatowe n'izo modoka nyene ku mutumba Buheka wa komine Nyanzarake abo bose bakaba baciye batwagwa ahantu hataramenyekana abo baharanira gateka kazi na muntu bavuga ko hari n'abantu babiri bafatiwe n'iperereza muri komine Mabanda muri uku kwa gatandatu kugeza ubu imiryango yabo ikaba itazi aho bafungiwe abo nabo ni umusore Antigone Sindayigaya hamwe na Charles Hamenyimana yahoze mu gisoda cya kera abamo bavuga ko batarasubira kubakubita ijisho kuva bahagaritswe. Ibyo biruko ngo mu gihe n'imiryango y'abafashwe itinya kuja kuraba ababo baba bahagaritswe n'iperereza. Uruganda kwa radio Izamba ni rurashobora kuronka ku telefone numero w'Imuzwe n'Imana arongo yiperereza mu ntara ya Makamba kugira ngo atange umuco kuri iryo hagarikwa.
Inzamba mu makuru ya politike naho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ari mu rugendo rw'imisi ibiri muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo kuva kuri no wa mbere. Mu bimujanye harimwo kuganira na mugenzi we wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi iby'umutekano muke uvugwa mu buseruko bw'ico gihugu. Ikindi muri urwo rugendo bazosinya amasezerano atandukanye ajanye n'iterambere. Niguru tubaza Blaise Nijimbe.
Muri urwo rugendo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ari kumwe n'abashikiranganje babiri, ambasaderi Albert Shingiro ajejwe imigendera y'u Burundi n'amakungu n'umushikiranganje w'ukwivuna bansi engineer Ntiribere Mutabazi. Nkuko tubisoma ku rubuga ngurukana bumenyi bw'ibiro by'umukuru w'igihugu, bitekanije ko Evariste Ndayishimiye yaganira na mugenzi w'igihugu cya Congo Felix Antoine Tshisekedi byinshi byerekeye iterambere hagati y'ibihugu bibiri, harimo no gutera igikumu ku mugambi wo kubaka ibarabara ry'indarayi uvinza Musongati Gitega Uvira Kindu. Ibinyamakuru bitandukanye byo muri Congo bimiyesha ko abakuru bihugu babiri baganira n'iby'umutekano muke uvugwa mu buseruka bwa Repubulika iharanira intwaro rusange ya Congo, ahari imigwi igwanya ubutegetsi bw'i Bujumbura ikongera igatera n'ingwano hagati y'abanyekongo ku misozi miremire yo muri Kivu y'ubumanuko. Kuva Felix Antoine Tshisekedi ashikiriye ubutegetsi, igisirikare cy'u Burundi cyagiye kirigaragaza mu buseruko bwa Repubulika iharanira intwaro rusange ya Congo biri mu cegeranyo cyatanzwe n'abahinga ba ONU mu kwezi kwa mbere uno mwaka. Ikibazo cy'impunzi naco nyene kiri ku rutonde rw'ibyaba bakuru b'ibihugu babiri baganira. Impunzi zingana n'ibihumbi 45 z'Abarundi baracyari muri Congo naho ariko haratahanwa ababyipfuza. Mumenya ko ku igenekerezo rya 18 ruheshe uno mwaka haheze indwi zibiri gusa, Felix Antoine Tshisekedi arongoye Congo yarakiriye igoma muri Kivu y'uburaruko Albert Shingiro umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu amuzaniye ubutumwa bwo kugaragaza umubano mwiza hagati ya Repubulika iharanira intwaro rusange ya Congo n'u Burundi.
Arakoze Blaise Nijimbere. Tuve muri politike dutandukire mu gisata c'indero. Umwigisha azwi ku izina rya Juvenal Ndagiragije rwo ku ishuri Shingiro rya Kizuka muri komine Bugengero intara ya Rumonge kuri Ecofo yagirizwa gushaka gushurashuza abana yaranse kwerekana amanota y'abana babiri bamwagereza ko yashatse kubashurashuza. Hari kuri uyu wa mbere aho kuri iryo shure hari hasanzwe hari inama y'abarimu kugira ngo yihwezwe abana bamenye n'abatamenye icyo bita deliberation mu rurimi rw'Igifaransa. Abigisha abagenzi we bakaba baguma biyamiriza iyo nyifato ya Juvenale babona ko ariyo kubambika urubwa. Idonido na Delicia Kamikazi.
Nkuko amakuru dukura kuri iryo shuri Shingiro avyemeza, kuri uyu wa mbere aho abigisha bari bakoranye ngo barabire hamwe abazomenya, abigisha barabuze impapuro zabo. Umwe muri abo bigisha akavuga ko Juvenal Ndayiragije yaciye azimanganya impapuro z'ivyigwa asanzwe atanga kugira bikunde abo bana bayobege.
Barahariye rwose, bari muri deliberation barahariye cyane rwose gushikaho bamutuma impapuro abo bana bakoreye kuzi mu vyigwa vyiwiwe arazibura. Avuga ko atazabona batavyo bakoze. Abana bari sikuru bavuga bati twebwe twarakoze, baravuga ingene bakoze n'amata barose. Nawe arazibuvuga cyangwa baracika, baracika bacha baraba yamanota yabiba bakuru y'amarange barayaraba basanga bateranije nayo abana bafise ubu basanga bagwa munsi ya senkandi ntibabakishwa na senkandi. Ibyo bakuye kuri iki kwafite we iyo ziboneka bari guca bashika na senkandi bagakora jopesaje mu handi bakamenya.
Aba bigisha bagasaba ko uwo mwigisha yakuba kuri iryo shure kuko ariko arayicafuza.
Dushaka kwidushika ariko ngaho uke muhunga ku manyanga menshi twayihanganiye kera kubera tutagiraho tuseta dushira. Mudufashe n'ukuri bapfuma mukuri kuri iryo shure yacu arayitukishije, uziko iryo shure y'akarurero arayitukishije, barabahandi abantu bamushira. Kuko ndavye yuko ivya kino gihe biherera mu matohoza, biherera mu kugira ivyegeranyo.
mukamenya ko wajibe nanda iragije yari umwigisha wo mu mwaka wa 8 yagirizwa gushaka gushurashoza umwe mu bana yigisha no kwaka amahera angana n'ikaze y'inzoka kugira ngo abahe amanuta gutyo babashe kunguruzwa. Tubajije umuyobozi w'iryo shure shingiro akaba yatumenyesheje ko amatohoza yimbitse akibandanya kandi ko ari umuyobozi w'indero ku rwego rwa komini afata ingingo kuko ariwe bahicegeranye. Amakuru dukura kuri iryo shure nyene yemeza ko Juvenal Ndayiragije ari mbonera kuri imyaka 30 yigi ntagondwa, akaba ari nacyo gituma umuyobozi w'iryo shure naho nawe nyene ari umugambwe CNDD-FDD byanse ko afata ingingo. Radio Nzamba tukaba tutashoboye kuronka umuyobozi w'indero ku rwego rwa komini.
Na Delice ya Kamikazi turamushimiye mu makuru nayo ajanye n'ubutungane urubanza rw'ikibiriraho rw'umuganga aho kwivuriro rya Cabara muri komine n'intara ya Rumonge rwari rwitweze kuri uyu wa kabiri rwungururijwe kuri uyu wa gatatu na parke ya Rumonge. Sentare imaze gusasa umushingwamanza w'uwagirizwa yamenyesheje ko atarasoma dosiye atasaba ko bumuha umwanya. Uwo umuganga yagirizwa ko yafashe ku nguvu umwigeme yaraje kwivuza ku ivuriro rya Cabara. Mu muryango witwaye agashavukaraniga bavuga ko batumva impamvu ngo rubanza ruguma rwigizwe inyuma. Amakuru avaho mu Rumonge naho akaba avuga ko hari ibihangange mu butegetsi mu gipolisi no mu mugambwe biguma binyinyurana kugira ngo uwo muganga yezwe. Ariko naho biruko uwo muganga akuva gifatwa yari yagumye avyemera aranatanga n'ibihumbi amajana abiri byo gusaba ikigongwe nk'uko mu muryango w'umwigeme bavyemeza. Mu makuru nayo ajanye n'ubutunzi ikoreshwa mu Burundi ry'amafaranga mva makungu mu bijanye n'amasezerano iriho ry'ibidandazwa n'akazi birabujijwe ni banki nkuru y'igihugu. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru kuri uyu wa kabiri Diane Joseline Bizimana arongoye igisata cyo kumenyesha makuru yongeye ko kwabashaka kuriha ibidandazwa biba hanze y'igihugu bazobisabira uruhusha. Kurikira Diane Joseline Bizimana.
Cette transaction concerne notamment la location des maisons, la consultance, les frais scolaires et les achats des biens et services. Ces paiements en devise sont faits soit en cash, soit par virement bancaire au compte des fournisseurs de biens ou de services résidant au Burundi. À cet égard, la BRB rappelle l'unité monétaire ayant cours légal en République du Burundi est uniquement le franc burundi. Toutes les transactions monétaires conclues localement et concernant des biens situés au Burundi ou des services rendus au Burundi sont exprimées et réglées en bif. Les services rendus aux non-résidents par les compagnies aériennes, les agences de voyage, les compagnies et agences de transport internationales, les transitaires, les services chargés des frontières et des étrangers, les services portuaires et aéroportuaires et l'autorité fiscale peuvent être facturés et réglés en devise. Toutefois, il est interdit à ces prestataires de services d'exiger aux résidents d'effectuer des paiements en devise. Les prêts ou garanties en devise aux résidents sont interdits, sauf dérogation de la BRB et à condition que ces prêts soient destinés au paiement en devise des importations. La BRB rappelle que les contrevenants s'exposent aux sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur.
Mu gisagara ca Rumonge harangwa ubukene bw'isukari bivugwa ko abayihabwa abayinyegeza kugira ngo bayigurisha amahera menshi bagasaba ko abajeje intwaro n'igipolisi buhana abantu bayizimba kuko bikorwa kumugaragaro. Ni inkuru dushikirizwa na Trifine kani wabo.
Kuronka isukari ntivyoroshe mu gisagara ca Rumonge. Ku mabutike canke ku masoko muri iyo ntara ubajije icyo gicuruzwa babanza kuraba ko bakuzi. Amakuru avaho muri iyo ntara avuga ko isukari itanzwe ihabwa bamwe bamwe bo mu mugambi uri ku butegetsi. Abanyagihugu bahora babibona bigana ko abo bayihabwa baheze bakayigurisha mu kinyegero ku badandaza. Ikiro cy'isukari ubu kikaba kigugwa hagati y'amafaranga 500 n'ibihumbi 600 nk'uko amakuru dukesha abanyagihugu bayikenera ku munsi abivuga. Ariko naho nyene ntifa kuboneka. Ingaruka ziva kwikena giyo sukari sinke abafise abagwayi mu bitaro bitandukanye n'abavyeyi bafise abana bato bato bakoresha isukari ku musururu ubu ntibakironka na dukenya. N'ibindi bikorwa byose bikenera isukari mu buzima bwa misi yose byose byarahagaze. bavuga ko kuba ibonetse bakayigura umurengera ari gusongera isibe mu gihe bari mu bukene buzuri inzara bagasaba intwaro gukorana n'igipolisi kugira ngo isukari iboneke kuri bose kandi ku giciro kizwi n'amategeko amafaranga 2500 y'amarundi
nino ngaha kuri ubwo bukene bw'isukari burangwa mu ntara ya Rumonge turangirije ko ano makuru ndabashimiye mwebwe mwese mwaduteze amatwi mugire ijoro ryiza ahiwanyu no mubanye.